abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru cigenga iwacu mu Burundi bafashwe barafungwa mu kwezi kw'icumi umwaka uheze, bagirijwe kwifatanya n'abaroberi bateye igihugu mu ntara ya Bubanza, ari naho bafatiwe bagiye kurondera makuru y'ico gitero. Igihano cyo gufungwa imyaka ibiri n'igice bakatiwe yababo ababunganira n'imiryango mpuzamakungu ikingira agateka k'abamenyeshamakuru babona ko ari akadodoberezo atawo gafatiye. Muri ayo mashyirahamwe harimo umuryango CPJ, le Comité pour la protection des journalistes mu Gifaransa. Mugihe yategekanijwe ko abo bamenyeshamakuru Christine Kamikazi, Agnese Ndirubusa, Terence Mpozenzi na Egide Harerimana bitaba muri sentare y'iyungururizo kuri uyu wa gatatu, umufasoni Mutoki Momo atwara CPJ mu bihugu byo ku mugabane w'umunsi ya Sahara, avuga ko kubarekura ko bari no kubakingira ikiza cy'umugera wa corona gishobora kubasanga mu ibohero.
We are specifically concerned about the continued detention of four Iwacu reporters.
Turajwishinga n'ifungwa yamesha makuru bane ba Iwacu bahagaritswe umwaka uheze bariko bakora ku migwano yari yavuzwe mu ntara ya Bubanza, hanyuma mu ntango z'uyu mwaka bakatirwa imyaka ibiri n'igice yo gufungwa. Mu rubanza rwibonekejemo amanyanga menshi, ifungwa ryisunzwe ibirego bidafite ifatiro byo kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Kugumiza amenyesha makuru mu nzu z'imbohe muri iki gihe byongera ikibi mu kindi kukarenganyo bagiriwe bahorwa umwuga bagihagarikwa. Ukubagumiza mu ibohero mu mibereho twumvise idashemeye bituma akarenganyo bagiriwe kaba kabikurushiriza. Duhamagarira Leta y'u Burundi kubarekura vuba bwangu.
We are calling on the government of Burundi to release them immediately.
Kumunsi wa Mungu wari umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku isi. Urwego sense rucungera ingene ibimenyesha amakuru bikora mu Burundi ruremeza ko hakiri abatware baburabuze bamenyesha amakuru mu kazi kabo. Jerome Niyonzima, umwe mu bagize urwo rwego, yabibwiye Ijwi rya Amerika.
Ndibaza yuko no mu bantu nk'abanyapolitiki cyangwa abagenzi intwaro cyangwa abagenzi ubuzima bumwe bwa Leta bashobora kuba basikuza cyangwa bakagira umwete urenze, bakagomba kugaragaza yuko kumbure bakorewe ibya politiki cyane ku buryo bashaka mbere nko kubuza n'umenyesha amakuru bati ibi ntibivugwe. Ugasanga rero harimo abanyapolitiki cyangwa abagenzi intwaro bamwe bamwe baturumike mu abamenyesha amakuru, ariko nabo nyine nabifata yuko kenshi biva ku kutamenya akamaro k'umumenyesha amakuru.
Amashami mpuzamakungu aharanira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru abona ko igihano cakatiwe abamenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru Iwacu ari nk'agasopo kahawe abandi bakora uwo mwuga, kugira ngo muri iki gihe cy'amatora ntibahirahira ngo bavuge ibitagenda neza. Urunene rw'abamenyesha amakuru mu Burundi UBJ ruhamagarira abatware kureka kuremera abamenyesha amakuru. Alexandre Niyungeko ni watwara UBJ.
Iyo umuntu akubwiye ati ndakomena umutwe nibagira icyo uvuze kandi azi neza ku mutwe heza ukawumumena, uwo muntu yoheza akiroha yoba nde? Urumva araheza akagira ati reka data, reka ndari numwe ndabe kubwoca. Abo bantu batwara barakwiye kureka abamenyesha amakuru bagakora umwuga wabo, kuko nta mwuga wo kumenyesha amakuru cyangwa umumenyesha amakuru ashobora gukora mu gihe ariko aratega ubwoba ariko aratotezwa. Ibyo byohagarara rero. Icya kabiri twose abamenyesha amakuru ni uko koko boba abamenyesha amakuru bagahagararira inyungu z'umwuga, ntibaheze batwagwa n'aba canke bariya babakwegwa kwega, kuko muri kino gihe abo basamaza canke bakabatwara muri ibi na biriya ntibanabuze.
Umuryango mpuzamakungu CPJ uri kumwe n'ayandi mashyirahamwe mpuzamakungu arenga 80 baheruka kwandikira ibaruwa abakuru b'ibihugu byose bya Afurika birimo abamenyeshamakuru bafunzwe, wabasaba kubarekura muri iki gihe cy'ikiza ruho nyanganda cya COVID-19. Umukuru w'igihugu cya Madagascar wenyine niwe yitabye ako kamo, kuko ku munsi wa Mungu yatangaje ko agiye kurekura abamenyeshamakuru bose bafunzwe muri icyo gihugu. Umuryango CPJ uhamagarira perezida w'u Burundi gufatiraho nawe agasigare kuge abo bamenyesha makuru. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.